Ibyo bihugu byagize ico bishikiriza ku ngingo y'igihugu cy'u Burundi y'uguhagarika ibikorwa by'amashyirahamwe yigenga mpuzamakungu nibihurikiye mu bumwe bwa Buraya, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu cy'u Buyapani, igihugu cya Canada, igihugu cya Suisse hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI. Mu itangazo vyasohoreye hamwe ku wa 17 ukwezi kw'icumi 2018, ivyo bihugu bifasha u Burundi n'ishirahamwe mpuzamakungu ONI vyemeza ko vyafashe nkama ingingo ya Leta y'u Burundi ihagarika ibikorwa by'amashirahamwe mpuzamakungu yigenga, kandi bishima ko harayatanguye gukurikiza ivyasabwe kugira asubire gukora, naho vyemeza ko menshi muri ayo mashirahamwe arayahagaritse imirimo kubera ibisabwa. Abo bafasha u Burundi bemeza ko ayo mashyirahamwe yaburabujwe gukora ari ntangere mu iterambere ry'igihugu n'ubuzima bw'abanyagihugu. Nk'uko biri muri iryo tangazo, abo bafasha u Burundi bemeza ko ayo mashyirahamwe yafasha bikomeye mu guteza imbere ubuzima abarundi babayemwo, nko gufasha mu kugwanya indwara za malaria, umugera wa sida, no gufasha abagwaye indwara ziva mu gufungura nabi. Ibindi ayo mashyirahamwe yafasha nk'uko vyemezwa nabo bafasha u Burundi nibijanye no gutahukana abarundi bahunze igihugu, gutanga ifumbire ku barimyi, gufasha mu bijanye n'umuyagankuba, ivyo kwiyungunganya hamwe n'ivyo kunywanisha abarundi cyane cyane ugwaruka. Bibutsa Leta ko igice kinini c'imfashanyo ziva muri ivyo bihugu n'ishirahamwe mpuzamakungu ONI bicishwa muri ayo mashyirahamwe yigenga mpuzamakungu kugira zishikire abanyagihugu. Abo bafasha u Burundi bakemeza kwihagarikwa ry'ibikorwa by'ayo mashyirahamwe rifise ingaruka mbi ku buzima bw'abarundi hamwe no ku butunzi bw'igihugu cy'u Burundi. I Bujumbura, Remonzimana, Ijwi rya Amerika.